Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe mu makuru yo twabateguriye muri uyu mwanya. Muri kumwe nanje Evide Niyo Ngabo.
Nanje Edir Gwema, ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Aya makuru reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Burundi, abanyamakuru babiri b'ikinyamakuru Le Monde cyandikirwa mu Bufaransa barekuwe nyuma y'amasaha agera kuri 28 bari mu maboko y'inzego z'umutekano. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura yemeje ko abanyamakuru Phil Moore ukomoka mu Bwongereza na Jean-Philippe Remy w'Umufaransa barekuwe ku mugoroba w'uyu munsi, ariko bimwe mu bikoresho byabo biracyari mu maboko y'ubutabera nyuma y'uko ngo abo banyamakuru banze gutanga imibare y'ibanga ifungwa amatelefoni yabo. Ku rubuga rwa Twitter, intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Pereiro yanditse ko yababajwe n'ifatwa ry'abo banyamakuru, yibaza icyo Leta y'u Burundi yabihisha idashaka ko abanyamakuru n'indorerezi bamenya. Mu kumusubiza, umuhanuzi mukuru mu by'itumanaho mu biro by'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe yamusubije avuga ko ahubwo isikwiye kumenya impamvu abo banyamakuru bafashwe bari kumwe n'abo yise abateroriste. Ifatwa ry'abanyamakuru Jean-Philippe Remy na Phil Moore ryamaganywe n'ibihugu bindi birimo Ubufaransa. Ibyo bihugu bikaba byasabye ko Uburundi bwihutira kurekura abo banyamakuru. Umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ku isi Reporters Without Borders nawo wari wasabye ko abo banyamakuru barekurwa. Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi, reka mugenzi wacu mugenzi wanjye Fidel Niyongabo ayakomeze.
Urakoze Edi ku yindi nkuru yerekeye Uburundi. Ku munsi w'imbere y'inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku murwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia Addis Abeba, Leta y'u Burundi yasubiye gutangaza ko itazokwemerera inteko zijejwe gucungira umutekano z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gihugu. Ejo ku munsi wa kane urunani rwo batavuga rumwe na Leta y'u Burundi SENARED rwasabye umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'amakungu kurungika inteko zijejwe gucungira umutekano mu Burundi. Umuyobozi w'ubwo runani Leonard Nyangoma yavuze ko niya makungu yananirwa gushigikira Abarundi ngo ivyo bizotuma haduka imigwi yitwaje ibigwanisho izogwanya ivyo yise agasomborozo ka President Pierre Nkurunziza. Leta y'u Burundi yaza yatangaje ko inteko zijeje gucungira umutekano z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zizobonwa nk'inteko zije gutera igihugu. Umuhanuzi mukuru ajeje gutangaza amakuru mu biro kwa President w'u Burundi Willy Nyamitwe amenyesha ko Leta y'u Burundi yamara izobwira abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika ko Burundi bwiteguriye gukorana n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri rusange. Umutegetsi mukuru ajeje agateka ka muntu mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU Zaid Rad Al Hussein yatangaje no munsi kwa gatanu kwatewe impungenge bikomeye n'ivyagirizo bibandanya kuja habona kwifatwa ku nguvu ry'abana b'abakobwa rigigwa n'inteko z'abanyamahanga ziri mu gihugu ca Centrafrique. Zaid Rad Al Hussein yamenyesheje ko vyinshi muri ivyo vyaha vyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yamara vyamenyekanye mu ndwi zirangiye umugwi w'abaserukire ishirahamwe ONU muri Centrafrique uretse kubaza abigeme bane batangaje ko bafashwe ku nguvu n'abasirikare b'abanyamahanga. Babiri muri bo bamenyesheje ko bafashwe ku nguvu, mu gihe abandi babiri bavuze ko bahawe amafaranga kugira baryamane n'abasirikare b'abanyamahanga. Ivyerekeye ubwenegihugu bw'abo basirikare ntibitomoye. Igihe bafatwa ku nguvu abo bigeme bari hagati y'imyaka 14 n'imyaka 16. Abakandida indwi bo mu mugambwe w'abarepublika bahiganirwa kugenwa n'umugambwe wabo kugira babuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu kwezi kw'icumi na rimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahuye mu mpari zabaye mu ijoro ry'ejo kuwa kane, aho bashoboye kuvuga kurushiriza ku bibazo nk'ivyerekeye abimukira na politike yo hanze ya Amerika. Senateri w'intara ya Texas Ted Cruz na senateri w'intara ya Florida Marco Rubio bazi nyuma ya Donald Trump ari imbere y'abandi barahariye bakoresheje amajambo akomeye. Umukandida Donald Trump ari imbere y'abandi bakandida bahiganwa ntihitavye izo mpari z'ejo kuwa kane. Yihojeje izo mpari zabereye kuri televiziyo Fox News kubera iyo televiziyo yanse gukura umupfasoni Megyn Kelly mu babaza ibibazo abakandida Trump na Chanwaka na Megyn Kelly kuva mu kwezi k'umunani gihe haba impari hagati y'abakandida b'abarepublika kuri televiziyo Fox News, aho Megyn Kelly yabajije Trump amajambo avuga nabi abapfasoni yakoresheje mu kiringo cy'imyaka itari mike. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabwiye abanywanyi b'umugambwe wiwe baba demokrate ko kubwiwe tanke ka ku demokrate azoba president yimirije wa leta zunze ubumwe za Amerika mu ijambo yashikirije je ku wa kane mu gisagara cha Baltimore mu buraruko bw'igisagara cha Washington. President Obama yatangaje ko abademokrate bazotsinda mu kwezi kw'11 kandi ko president azoba ari umudemokrate mu gihe hoba hari abakigonanwa. President Obama yatangaje ko yishimiye ubwo buryo abona uko ibintu bizogenda kubera abademokrate bashimikira ku bintu bifitiye akamaro ubuzima bw'Abanyamerika. Ivyo President Obama yabitangaje igihe yari kashikiriza ijambo abashimbinga amateka mu mugambo w'abademokrate mu mwiherero bama bagira uko umwaka utashe.
Yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri, naho mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu.
Mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere ku Burundi. Inyuma y'amasaha arenga 28 bapfunzwe abamenyesha makuru babiri ikinyamakuru Le Monde barekuwe n'ubutungane bw'u Burundi yamara amatelefone yabo n'ibikoresho byabo by'akazi ntavyo basubijwe. Abamenyesha makuru kandi batswe n'uburenganzira bwo gukorera umwuga wabo ku butaka bw'u Burundi. Inkuru dushikizwa na Eloge Wirikaneza.
Abamenyesha makuru uko ari babiri bafatiwe muri zone ya Nyakabiga hagati mu gisagara cha Bujumbura. Umwe yitwa Philmore Edward akaba afise ubwenegihugu bw'igihugu c'Ubwongereza. Uwo numenyesha makuru yigenga freelance mu Cyongereza afata amafoto, ariko ubu yari yaje nk'intumwa idasanzwe y'ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa. Uwa kabiri yitwa Jean-Philippe Remy akaba ari umwanditsi w'umufaransa akora ikinyamakuru Le Monde nyene, akaba mbere yubakanye n'umurundi kazi. Igipolisi kimenyesha ko cyabafashe mu gihe cyari kigiye guhiga abantu citi inkozi z'ikibi bariko bagirira inama muri quartier ya gatatu ya zone Nyakabiga. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza yemeza mbere ko bane muri abo bafatiwe hamwe n'uwo mumenyesha makuru w'umwongereza bari bafise inkoho zibiri zo mu bwoko bwa pistole. Igipolisi kirafise indi mvugo gitanga nyamukuru yatumye gifatana cyane cyane umumenyesha makuru Philmore. Moyize Nkurunziza, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Icatangaje rero bwa mbere inzego z'umutekano nuko bamaze gufatwa uyu mumenyesha makuru wo mu gucu bwongereza basanze vyukuri afise ibimuranga bimurekurira kurangura imirimo y'ubumenyesha makuru hano mu gihugu cyacu cyo Burundi. Mugabo vyaratangaje inzego z'umutekano kukungene yohunga izo nzego agajana n'abagizi ba nabi arabirekuriwe. Mu gihe rero haje abajije umutekano araheza agahagarara ntahunga akerekana ibimuranga akavuga ko ariko akora umwuga wiwe wo kumenyesha makuru, ariko murumva uwo mwanya siko byagenze. Ntitubona rero cyatwumva ingene umuntu yohunga abambaye umwambaro w'akazi ahubwo akajana agahunga hamwe n'abantu bafise ibigwanisho kandi bariko bagwanya inzego z'umutekano.
Umumenyesha makuru more yamiriye kure ivyo yagirizwa yemeza ko yafashwe mu gihe yari kafata amasanamu mu ibarabara. Abo bamenyesha makuru ko ari babiri baraye mu cumba kimwe mwiperereza, ariko biyemereye ko atawigeza barya n'urwara. Mu gipolisi bemeza ko icyatumye umumenyesha makuru Jean-Philippe Remy afatwa kidasa n'icya mugenzi we w'umwongereza.
Uyu wa kabiri Jean-Philippe Remy mu mwanya muto cyane uyu Philippe Edouard agifatwa nawe yaciye ashika abaza Edouard ahari yahasanze inzego z'umutekano ziramubaza ati none wewe uje kumuraba hehe mwavuganya ariko ko mwari kurangurira hamwe. Ntiyashimye kuvuga byinshi kubera rero nabo nyene yateye amakenga ngene muri uyo mwanya yashitse aho hantu, kandi bigaragara ko Philippe Edouard atamutelefonye kugira bumenyeshe ko afashwe. Biba byarateye amakenga ko yaba yaraje kugikorwa nk'ico Philippe Edouard yari kwarakora, niho nawe nyene bacu bamuhagarika kugira ngo bashobore kuragira ko amatohoza bamenye uruhara rw'umuntu wese n'igikorwa bariko bararangura.
Ayo matohoza yahavuye akorwa ku muhingamo kuri uyu wa gatanu. Abamenyesha makuru biburayi bajanywe imbere y'umushikiriza manza arabumviriza inyuma y'amasaha hafi ane ubutungane bwafashe ingingo zikurikira abamenyesha makuru barekuwe bahabwa umwidegembyo ariko ibikoresho vyabo vyagumye mu minwe y'ubutungane co kimwe n'ibibaranga vy'akazi carte de presse mu gifaransa n'amatelefone yabo ayo matelefone yabo bari basabwe kuyugurura ariko abamenyesha makuru baranka banka no gutanga urufunguruzo rwo kwinjira mu matelefone yabo modo pass basohotse baba bamenyesha makuru canke userukira igihugu cy'u Faransa mu Burundi nta kajambo bashimye guha amenyesha makuru bari bahari umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingenzi amenyesha makuru bikora sense Richard Giramahoro yabwijwe ijya America ko yatse abamenyesha makuru uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi umwuga wo kumenyesha makuru abamenyesha makuru babiri bakwije igitigiri cy'amenyesha makuru batatu bamaze kwakubwa uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze ubundi yari yatubwa uburenganzira akora televiziyo y'Abafaransa France 24 akaba yabwatswe yagirizwa guha impigi abagira imyerekano leta yise imigumuko umushikiranganje w'imigenderanire y'Ubufaransa n'andi makungu Laurent Fabius yari yasavye kwa abamenyesha makuru barekurwa atakirinze gusabwa co kimwe n'uburongozi bw'ikinyamakuru Le Monde bose bavuga kwa abamenyesha makuru bakoze akazi kabo kandi ko bari binjiye ku butaka bw'u Burundi batinyegeje banafise ivyangombwa byose bisabwa Eloge Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze cyane Eloge Wirikaneza kubwiyo nkuru mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'igihugu haravugwa inkuru y'umugore ugiye kumara icyumweru yaraburiwe irengero amakuru avuga ko Marie Claire uzamukunda wari umuyobozi mu bitaro bya Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda yaburiye muri gare ya Nyabugogo ku mugoroba wo ku cyumweru cyashize Eric Bagiruwusa yasuye bwana Eugene Tugire Yezu umugabo wa uzamukunda atangira amubwira uko bamenye amakuru y'iburarye
sinzi niba ari hose niba yarapfuye nibuze ngo mubone mushingure urumva ni ntabwo byoroshye ku kazi Rwamagana aba bahise bajya kubibwira polisi Rwamagana noneho umukuru wa polisi Rwamagana arampamagara arambwira ngo ninge iyo byagenze gucyo ngo ni nyiri umuntu ujya gutanga ikibazo kandi akagitanga i Kigali kuri CID ubwo nahise ntiganje i Kigali kuri CID ndabivuga bansaba kubishyira mu nyandiko ndayandika hanyuma barambwira ngo ningende ntegereze bazambwira
icyumweru kigiye kurangira bimeze bitaho ngaho
ubwo urumva nagiye ariko wa mbere hanyuma bigeze kwa gatatu mpamagara muri CID barambwira ngo baracyakurikirana ngo ariko niba ngombwa nanjye nzaze kwa kane mpita njyayo ndagenda nganira nabo bambaza utubazo batuganira barambwira ngo ningende ntegereze bazacyakomeza gushakisha
uwo ni bwana Eugene Tugira Yezu umugabo uzamukunda w'irengero aganira n'umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa ubushakashatsi buherutse gushirwa hanze na komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge bwerekanye ko abanyarwanda 92 n'ibice 5% bageze ku bumwe n'ubwiyunge ariko ubukene abantu bagifite ingengabitekerezo ya genocide baracyafite umubare munini mu bidindiza ubumwe n'ubwiyunge ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumutakaboye
Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge yakoze ubwo bushakashatsi yavuze ko yagendeye ku bintu bitandukanye birimo kureba uko abanyarwanda bumva hahise uko bumva ahazaza habo imibereho yabo ibitekerezo byabo kuri politiki yabo umutekano ubutabera n'imibanire hagati yabo gusira po rigaragaza ko igipimo kitaragera ku 100% kuko abantu barenga 80% basubije mu bushakashatsi ko bemeza ko ubukene bugaragara mu banyarwanda buzitira umugambi wo kugera ku bumwe n'ubwiyunge Uyu ni bwaneze Kieri Sentama umwari muri kaminuza y'u Rwanda ni nawe wakoze ubushakashatsi.
Ikintu gishobora guhungabanya umwe ubwiyunge cyangwa kirimo kubuhungabanya nuko ubukene butararanduka. Yego bagaragaje ko burimo kugabanuka ariko ntabwo buraranduka. Ubukene rero urumva bujyanye no kuba umuntu umushomeri, bijyanye no kuba umuntu atabasha kubona inguzanyo, bijyanye no kuba umuntu atabasha kwiga ngo abone umurimo cyaragaragaye rero ku bukene ari imbogamizi ikomeye. Ubukene bufite 80% ntabwo nababajwe bagira kuri 88% 85% ndumva bavuga yuko ubukene bukiri imbogamizi buranduwe ko cyagira ingaruka nziza ku bwiyunge.
Abanyarwanda banyuranye bavuga nyine ijwi rya Amerika bavuga ko imibereho yabo itaboroheye ndetse hari bamwe badatinya kwifuza ko abakize bagabana n'abakene
kuri rubanda rugufi ya nk'ugutega gushakisha nkatwe mbese nk'amafaranga ndashakisha y'umunyeshuri cyakisha mitweli urugondo kabura ico kurya
umuntu akirirwa ho gutya akageza nimbwo nta n'ikintu harakoza kumuntu ubuse ko nta kugira ngo nasamuye na gakoma nta gafungira nta jinge nta rugi
ariko kae nanone ubundi urabona ko nubwo tuvanga ubukongo bumeze nabi wese ubona zave witeze taboneka ahubwo ayo mafaranga niba yamanuye natwa tugire
Abakoze ubushakashatsi bemeza ko akiri imbogamizi zifitanye isano n'ingengabitekerezo ya genocide ibikomere byayo ubujiji irondamoko n'ibindi ariko nabyo ngo hari kizere cyo kuzabirandura vuba nkuko Musenyeri Rucyahana John ukuriye komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge yabitangaje
ibibazo abanyarwanda babona abagabo n'abagore urubyiruko nuko hakiri abantu bamwe bagifite ibikomere by'ingaruka bakomoye kuri genocide yakorewe abatutsi iza kabiri hari abantu batarakira imitekerereze y'ingengabitekerezo ya genocide ikindi indi ngora bahizi turacyafite abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi bari hanze badashobora kwemera ku Rwanda rwahindutse badashobora kwemera ku Rwanda rutera imbere nishingano dufite kugira ngo nabo tuzabagereho ikindi dufite abantu bari hari hakurya muri Kongo ba FDLR dufite ababashigikira bo hanze dufite ndetse na bamwe mu Rwanda bashobora kuba babashyigikira kubera ubuvandimwe kubera ibindi izindi nyungu ibyo ni ibintu tugomba kujya mu kuri tukabivuga nk'abanyarwanda nk'ukuri tugomba guhangara
Ezekiel Sentamwari muri kaminuza y'u Rwanda akaba numwe mu bakoze ubushakashatsi yavuze ko nibura barenga 95% babajijwe basubije mu bushakashatsi ko bateshema no kwitwa abanyarwanda Sentamwari bavuga ko nibura 95% by'abanyarwanda bemera ku bwiyunge bwongereye imibanire yabo kandi ngo ntawabahatiye kwiyunga mu gihe 43.4% bemera ko bakoze genocide n'abayirokotse biyunze ku rundi ruhande ariko ubushakashatsi bwerekana ko abanyarwanda bangana na 22.5% bemera cyane ko hakiri abantu bashobora gukora genocide babonye urwaho ikindi ngo bushakashatsi bwerekana nuko ari abanyarwanda bangana na 27.9% bakibona mu ndorerwamo y'amoko na 25% bakaba bakirangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sporo n'imikino mu Rwanda imikino ya kimwe cya kane kirushanwa rya CHAN 2016 izatangira kuri wa gatandatu kuri stade za Kigali na Huye umukino utegerejwe cyane mu Rwanda n'uzahuza u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Umunyamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko imyiteguro yifashe hagati yayo makipe.
Uyu mukino uzabera kuri Stade Amahoro I Remera guhera saa 9 ku mpande zombi imihigo ni yose. Abafana b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ngo bariyumvamo insinzi cyane cyane ko ngo butazaba ari ubwa mbere ikipe yabo ikubise ya Congo mu mwaka wa 2004 mu mikino y'icyiciro cya nyuma mu guhatana igikombe cya Afurika cy'ibihugu muri Tunisia. U Rwanda rwatsinze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igitego kimwe ku busa. Igitego kandi ni nacyo Rwanda rwongeye gutsinda Congo mu mukino wa gicuti uherutse guhuza amakipe mbere gato yuko irushanwa rya CHAN ritangira ku bakunzi b'ikipe ya Congo intego yabo ngo si gutsinda Rwanda gusa ahubwo ngo icyo bareba ni igikombe
l'équipe a gagné et l'équipe continuera toujours à gagner bien sûr nous sommes venir remporter la coupe
Jeje Muhinde umwe mu basesengura irushanwa rya CHAN arasanga u Rwanda rufite amahirwe ariko kandi ngo ntibizoroha gutsinda Congo
u Rwanda rufite amahirwe niba bashobwe gukosoramo utuntu tumwe tumwe cyane cyane mu bataka gutsinda ibitego urumva ariko amahirwe yo barayafite kubera ko bafite avantage yo kuba bari mu rugo bafitiye confidence numva kuva n'umukino wa mbere batsinda Ivory Coast iyo confidence barayifite numva ko yakomeza kujya kure ariko ikipe nka Congo ni ikipe yo kwitondera bakina neza barukuntu bahanya hanyu umupira amapasi yabo urumva numva ko mese nta kazi gakomeye
umujyi wa Kigali urimo kugaragaramo urujya n'uruza rw'abantu biteguye kwambara bakajya kogeza amakipe yabo Leta y'u Rwanda yahinduye amasaha y'igikorwa cy'umuganda usanzwe uba buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi aho kurangira isaa 5 z'amanywa nk'uko bisanzwe umuganda rusange uzasozwa isaa 4 Izi mpinduka zigamije gufasha abanyarwanda kuzinduka bakerekeza kuri stade amahoro hakiri kare kuko imiryango yayo izafungurwa isa tatu. Amatike yo kwinjira kugeza ubu ngubu yarangiye ku buryo hari abatangiye kuyagurisha mu buryo bwa forode. Yaguraga 10,000 igatangirwa 20,000, y'ibihumbi 4 ishyirwa ku 8,000, naho itike y'igihumbi ikagurishwa 5,000. Ejo kwa kane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye abakinnyi b'ikipe y'igihugu abashimira ibyo bamaze kugeraho, ariko abasobanurira ko ibisigaye gukorwa ari byo bikomeye. Mbere yo kugera muri kimwe cya kane kirangiza, ikipe y'u Rwanda yari yarangije ku mwanya wa mbere mu itsinda rya mbere ryari ririmo nanone Cote d'Ivoire, Maroc na Gabon. Ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarangije ku mwanya wa kabiri mu itsinda rya kabiri yari ihuriyeho na Cameroon, Angola na Ethiopia. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tukivuga ku ihiganwa rya Shan ihuye hazocu wambaye hagati ya Cameroon na Cote d'Ivoire mu rukino rw'igice cya kane gishyira cya nyuma cy'ihiganwa rya Shan mu mwaka w'2016 ribera mu Rwanda. Umuntu afatiye ku nkino zitatu iyo migwi imaze gukina, biraboneka ko ruzoba ari urukino rutoroshe hagati y'ibihugu bibiri bya Afrika biteye imbere mu mupira w'amaguru. Desire Hatungimana arabiducira ku mayanga.
Igice cya kane gishiri cya nyuma hagati ya Cameroon na Cote d'Ivoire n'urukino rutoroshye na gatoya kuri iyo migwi yose uko ari ibiri. Ibyo bihugu birazinanye cyane mu mupira w'amaguru kandi bikaba biharugwa mu bihangange bya Afrika. Ibyo bihugu uko ari bibiri muri ino myaka nta bavuga ko bifise amahiganwa akomeye, kuko mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo canke abatsindiye ibikombe ntibishika kure, kuko ubwize ngo arigaragaza acaherekeza i Burayi aharangwa abakinnyi benshi bava muri ibyo bihugu. Muri zino nkino za Afrika ziriko zirabera mu Rwanda, Cote d'Ivoire yatsinzwe rimwe urukino rwa mbere yakinnye n'u Rwanda igitsindo kimwe ku busa mu rukino mbere mu minota ya nyuma yasumbije u Rwanda. Uwo mugwi mu nyuma watsinze Maroc bitoroshe, mu rukino rwa gatatu utsinda Gabon yorohewe cyane. Ibintu byerekanye ko uko amahiganwa yigira imbere ariko icyo gihugu kigenda kirakomera. Cameroon yahejeje mu itsinda yarimwo idatsinzwe, nayo nyene yarerekanye ko atari umugwi wo gutamundasa, na cyane cyane ku rukino rwiza yerekanye imbere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo rukino rero ruzohuza imigwi imaze kwerekana ko ikomeye muri ino higanwa. Abamenyereza bafise akazi katoroshe, narijya bose bivugira ko bafise intumbero yo gushika mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma. Iyo migwi yose ifise abakinnyi bakiri bato bakoresha ububangutsi ntangere, Cameroon ikabikunze guca ku mpande imipira igashikira abasatirizi ari ituruka, mu gihe umupira wa Cote d'Ivoire ukinirwa hanini hagati mu kibuga ahari abasore bacenga cyane. Kanyenkore Jean Gilbert amaze imyaka 30 ari umumenyereza w'umupira w'amaguru mu Burundi no mu Rwanda amenyesha ko iyo migwi yose inganya amahigwe muri urwo rukino, kandi ko yiteze urukino rubereye ijisho.
Ni urukino rusanzwe rwose rutavuga ngo ni match ikomeye cyane ihambaye. Rero muri pronostike twavuga ko kuri jewe chances ziracyangana kugeza ubu, ntawovuga ko iyi ishobora gutsinda iyindi match itarahera.
Ni bihugu vyamye bishamirana kandi ugiye kuraba bifite amateka akomeye muri Afrika. Urukino wibaza ko bifatiye kuri uko gushamirana, bifatiye kuri uko kubana, rushobora kugira iyindi sura.
Iyindi sura mugabo isura nziza, bose urabona bakinira mu mahanga, ntabwo bakinira iwabo, nta kipe iri iwabo, bakinira mu mahanga, bose ni decide ni determine kubandanya no gutwara igikombe ko barabimenyereye. Isura rero ugenda keka ko yo bari isura nziza ahubwo itogambi.
Mwamenya ko Cameroon mu nkino zitatu imaze gukina yatsinze ibitsindo bine yinjizwa kimwe, nayo Cote d'Ivoire yatsinze ibitsindo bitanu itsindwa bibiri. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Uchini nito kaya nchi wanyoyi Naju kamba nangahu nkaji
Ndekura Ndekura Beje urazi chondi
Abona Ichuri nito takibona Ahudu chutu fazile chutu obfani Umbu na nito na kanga kuyiri
Abona
Abo wawisha ni mbuka zao Beze mafraga yao
Mbuka
Zit Mureke ni wiku yegira gashu Mbuka yose mbuka tegwa nuko mbuka na wate gitu wakume
Uwe Chashi ndaya muhevera kuko abategetsi bakomeye siyo bamutuye kunywera inzoga kurazi ngena ziranguye tsinzinze ntaze amafaranga yawe
utayampere yugiriki
ntaze mfana
ewe nkorako kuri umugabo nkorako
akira basi tu ya muri hile nzito nda mua vumura vizyo senguruhu kile mugashu
mwani
kwa meze na wandi wa mawaya muhibi
kwa meze jewe
awa wakona mawaya muhewa ni wa muteru muhi mbiri
utunu muhi mbiri
uwe awa wategeti na woyi itwaza jenda zukata mutegeti nungwe yiyuwa ha yokemela kushigikia umuhibiri ngu
umuhibiri
umutegeti nyawe
nungwa
nyikiwa hongi tuka hose atela hatucha pano wa gikoni karenga mafaranga ya anje
nasara. Iteka ry'umutware biva ku ngendo yo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi. Twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi, dushira imbere intwari bereye, ubuntu n'ubutware bishinga imizi mu gihugu.
Ako naka mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya yamari imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije.
Mu Burundi abanyamakuru babiri b'ikinyamakuru Le Monde cyandikirwa mu Bufaransa barekuwe nyuma y'amasaha agera kuri 28 bari mu maboko y'inzego z'umutekano. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura yemeje ko abanyamakuru Philmore ukomoka mu Bwongereza na Jean-Philippe Remy w'Umufaransa barekuwe ku mugoroba w'uyu munsi, ariko bimwe mu bikoresho byabo biracyari mu maboko y'ubutabera nyuma y'uko ngo abo banyamakuru banze gutanga imibare y'ibanga ifungura amatelefoni yabo. Kuri rubuga rwa Twitter, intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Pereiro yanditse ko yababajwe n'ifatwa ry'abo banyamakuru, yibaza icyo Leta y'u Burundi yabihisha idashaka ko abanyamakuru n'indorerezi bamenya. Mu kumusubiza, umuhanuzi mukuru mu by'itumanaho mu biro by'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe yavuze ko ahubwo isikuye kumenya impamvu abo banyamakuru bafashwe bari kumwe n'abo yise abateroriste.
Ku munsi w'imbere y'inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia Addis Abeba, Leta y'u Burundi yasubiye gutangaza ko itazokwemerera inteko zijeje gucungira umutekano z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gihugu. Ejo ku munsi wa kane urunani kuba batavuga rumwe na Leta Senared rwasavye umugambwe w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'amakungu kurunga iki inteko zijeje gucungira umutekano mu Burundi. Muyobozi w'ugo runani Leonard Nyangoma yavuze ko niya makungu yananirwa gushigikira Abarundi ivyo bizotuma haduka imirwi itwaje ibigwanisha izogwanya ivyo yisaga somboroso ka president Nkurunziza. Umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mwishyirahamwe mu z'amakungu ONU Zaid Rad Al Hussein yatangaje uno munsi kwa gatanu ko atewa impungenge bikomeye n'ivyagirizo bibandanya kuja habona kwifatwa ku nguvu ry'abana b'abakobwa bwa rigirwa n'inteko z'abanyamahanga mu gihugu ca Centrafrique. Zaid Rad Al Hussein yamenyesheje ko vyinshi muri ivyo vyaha vyabaye mu mwaka w'2014 yamara vyamenyekanye mu ndwi zirangiye. Umugwi w'abaserukira ishirahamwe ONU muri Centrafrique uherutse kubaza abigeme bane batangaje ko bafashwe ku nguvu n'abasirikare b'abanyamahanga babiri muri bo. Bamenyesheje ko bafashwe ku nguvu mu gihe abandi babiri bavuze ko bahawe amafaranga kugira baryamane n'abasirikare b'abanyamahanga. Tongeye tubabwira ko abakandida indwi bo mu mugambwe wa Republika bahiganirwa kugenwa n'umugambwe wabo kugira baguserukire mu matora ya president yimirije kuba muri Amerika mu kwezi kw'11 bahuye mu mpari zabaye mu ijoro ry'ejo kuwa kane, aho bashoboye kuvuga kurushiriza ku bibazo nk'ivyereke abimukira na politike yo hanze ya Amerika. Senateri w'intara ya Texas Ted Cruz na senateri w'intara ya Florida Marco Rubio bazi inyuma ya Donald Trump ari imbere y'abandi barahariye bakoresheje amajambo akomeye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabwiye abanywanyi b'umugambwe wiwe w'abademokrat ko kubwiwe atankeka ko umudemokrat azoba perezida yimirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yashikije ejo kuwa kane mu gisagara cya Baltimore.
Shuti mwari muteze amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika, tugeze ku musozo w'ibi biganiro. Tuboneye akanya ko gushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala wadufashije kwegeranya bino biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema
na Fidel Niyongabo. Tukaba tubashimiye rero kuba mwakurikiranye ibiganiro byacu twabashikirije, tukaba tubifurije umugoroba mwiza. Tubasaba no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.